kirundi culture amakuru mu kirundi.
Turi ku mugoroba wa kuwa kane ni tariki ya 18 ukwezi kw'2024. Ndabaye mwiriwe nshuti bagenzi mwanda nyutega matwi ibiganiro vyacu n'umwanya w'amakuru mu kirundi. Amakuru agize n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Umuntu umwe aramaze kwitaba Imana, uyundi nawe ari karivuza bitutse ku mishamirano ivuye ku bukene bw'amazi bwibonekeza ku mutumba Kamara Magambo ni muri komine Butihinda intara ya Muyinga. Kuri ryoke na ry'amazi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagendeye iyo komine kuri wa gatatu, hari ico yemereye abanyagihugu. Bamwe mu banyagihugu baba muri komine Kanyosha intara ya Bujumbura barashima kubona hari ibarabara ririko rirakogwa ku nguvu z'abanyagihugu muri ico gice. Abanyagihugu bakavuga ko bagiye kwiruhutsa kuko kare bahora bagira ingorane zo kwiyunguruza. Kubarenga 70,000 bari basabye gukora rusansuma nkuru y'abanyagihugu uburaro burimye n'ubworozi. Abangana 18,000 niyo bagiye gukora ico gikorwa. Intonde zikaba zahawe no babura amatari b'intara kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru wa politike igitega. Twafite n'ayandi n'amakuru ahagare mu mwaka w'ibyuma na matwi habona Yesu Tiodone niyo yanzigamye ngende yabashikize mu kanya n'inkuru imwimwe kwayo
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kuba hamwiriwe mwari mwejeje kuvyumva ko umuntu umwe aramaze kwitaba Imana, uyundi ari karivuza bitutse ku mishamirano ivugwa ku bukene bw'amazi ku mutumba Kamara Magambo komine Butindi intara ya Muyinga. Abanyagihugu baho bavuga ko bavoma inzuzi ukuyaronka naho bakayarihira amafaranga 1,000 kw'ibido. Mukuru w'igihugu aho yagendereye iyo komine kuri uyu wa gatatu yemereye abanyagihugu ko bagiye kuronswa amazi meza. Abo mu ntara ya Muyinga twakuri mugenzi wacu Theodore Siniremera.
Ubwo rupfu rwadutse igihe abahuriye ku isoko ryo hitwa mu rugomero kuvoma bagwana batanguranwa kuvoma, ubona ko aho hantu hahurira abantu benshi nk'uko yavyemeza.
Iyo mu cyo gihe nk'ubwiye ugasanga hari abantu benshi ashava mu ofisi ngo abagabo biroshwe abavoma amazi y'amafaranga bo bagendera ku mategeko arasa amategeko mugabo abagore ku bana baje nyine bagiko baragura hakigenda niho usanga umugore yagiye ugasanga umusore yahuye n'umusore ingumbu ahacyere kibazo nyene uwapfuye wewe baramukubise nyene araduga muhera yibaza nta kibazo yagize acagira mu muhira ari muhira arapfiye apfa muhira nyene mugabo yapfuye kumva zuko yakubitwe ku mugezi.
Uwundi yahatswe gupfa n'umukenyezi yakubiswe ingumo yo kwibere kubujyo yaciye anyarukanwa kwa muganga.
Uwundi nawe bamukubitse ingumo yo kwibere ari mu rugomero nyene agiye kuvoma iyo ayo gusari kwivura nyene bambare muhira baramucuye yarangira ngo yaratuye mitende bari ku miti ndibaza.
Ubutumye abamuvomera nawe ariha amafaranga 1,000 ku ibido bitumwe nuko bifata umwanya kugira ngo umuntu aronke amazi.
Kibazo cy'amazi ni ngorane kuko nk'ubu kugira ikibido kigushikira utanga inoti 1,000 kubera nta mazi ahari urinda kuyasanga mu myongi y'iri kandi aho n'imirambi iduga cyane wigwa akayaza ntamaha 1,000 ntakiguha ikibido.
Ubwo bukene bw'amazi bwibonekeza ku mutumba Kamara Magambo bwatumye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho yagendera iyo komine Butihindiye umutumba urimwo yemera kurosa amazi meza iyo komine. Abanyagihugu bahi Butihinda bagasaba umukuru w'igihugu kwihutisha uyo mugambi wo kubarosa amazi kugira ngo ibibazo barimwo kubera ukubura amazi bihere. Imuyinga Theodore Siniremera kubwira Dindundi Kirituye.
Theodore Siniremera tugukenguruke tugumaho nyene mu yinga hari umwe mu gwaruka gwishingiye amashirahamwe rutera intege ugwaruka rugenzi rwago gukorera muri ico gisata kugira ngo gwiteze imbere. Ni mu gihe ruvuga ko rwavuye kure ariko rukavuga ko hari ahandi rugomba gushika. Mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe nyene aratera intege abakorera muri ico gisata muri rusangi akanabasaba kudacika intege yotamira tuzi.
Rumwe muri ugo gwaruka gwashoboye kwishingira amashirahamwe atandukanye bo muri ico gice c'u Buraruko bw'igihugu ruvuga ko rugitangura ibikorwa rutorohewe biturutse ku kubura uburyo n'ibikoresho ariko ubu rukishimiraho rugeze. Gushika ubu nk'uko Sibomana Basaro ngo ishirahamwe rihingura ubwoko bw'amafu atandukanye ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga ahabisigura.
Ni kampuni yacu isanzwe ihingura ifu y'ubuyi y'ibigori n'ibifungurwa by'ibitungwa. Twatanguye mu bihe bitoroshe kuko nta buryo bwari buhari, twatanganya imashini imwe yahingura 5 kilo mu kwezi umunsi turashobora gukora ibiro itoni zitatu z'ubuyi itoni 5 zifuye ubuyi urumva turakora ibiro 8,000 kwezi
bamenyesha ko inyuma y'ukuronswa ingurane n'ikigo kijeje gushigikira imigambi yo gwaruka payeje ubivyo babahinguye vyibonekeza ku masoko yose ari mu gihugu c'u Burundi
uyu munsi ibyo duhingura ni ku masoko hafi igihugu cyose isoko irahari batwarashoboye kuronka impusha za BBN zitwemerera ko twoshora hanze y'igihugu kaba ari byo twifuza mu gihe kizoza ko twotangura guhingura umusesekara uja hanze y'igihugu
ubwo gwaruka rufatiye ku nyungu iguma yiyongera ku vyo ruba rukoze rutegekanya kwagura ibibanza rukoreramwo kugira ngo abaguzi babashorere borohewe
tekanya ko tuzoshira point of vente ikwiye ahantu umuntu ashobora kudandariza iri buhumuza
umukuru w'igihugu ari kagendera amashirahamwe yamwe muri ugo gwaruka muri iyo ntara ya Muyinga muri yindwi yarashimye uko muri kino gihe ugwaruka ruriko ruriteza imbere Evariste Ndayishimiye ariko yasavye ugo gwaruka kwamaze gutera imbere guhimita urundi gwaruka kugira ngo nago gwiteze imbere Evariste Ndayishimiye ariko akaba yavuniye akagohe ugo gwaruka ko rubonye ruriko ruratera imbere ko kwirinda kaboregwe yabona ruterere mu bikogwa vyoteza imbere igihugu
yotamira tuzi kubarenga 170 bari basavye gukora rusansuma nkuru y'igihugu uburaro buri minubworozi abangana 18,000 bagiye kurangura ico gikogwa intonde zikaba zashikirijwe babura amatari b'intara kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru wa politiki Gitega mushikiranganje wa mbere w'u Burundi yavuze ko ataramukozi akorera leta ari kuriye kujamwo ko ari gikogwa c'abatagira ubuzi n'abanyeshire mu buruhuko bamwe mu bitavyo nama yarimwo n'abarongoye imigambwe n'amashengero bashikije amakenga harimwo ko abarundi bakunze kudashira habo n'amatungo yabo Gervain Ndirakobuca yasavye abo barongoye imigambwe n'amashengero guhimiriza abo bajeje kugira bitabe ugo rusansuma ko ari itegeko kandi bararekire kwishura ivyo bazobabaza badahiga imanze Ndirakobuca akaba yateye akamu abanyepolitike kutihisha inyuma imvo zitandukanye mu konona ico gikorwa kubivanganya n'amatora y'umwaka wa 2025 agitega twakure mugenzi wacu Anise Ntanguvu
intondeza bazokora rusansuma nkuru y'abanyagihugu uburaro burimye n'ubwo zi bangana 2018 bari kumwe n'abazobakurikirana zashikirijwe babura amatari b'intara ku uyu wa kane ku mugwa mukuru wa politique Nicolas Ndayishimiye arongoye ibiro bikuru bijeje gutunganya ugo rusansuma yavuze ko ruzotangura kwigerekezo rya 16 myandagaro gushika kwa 8 nyakanga uyu mwaka yamenyesheje ko abangana 77,189 aribo bari babisavye Mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Ndirakobuca Gervasi yamenyesheje ko abo bose bazokora ugo rusansuma babwirizwa kuba atabundi buzi barangura hamwe n'abanyeshure bari mu buruhuko gutyo ko atamukozi wa leta n'abandi barekuriwe ico gikorwa urongoye umugambwe Ranake yasavye ko amakomine yoronka imashini nyabwonko hamwe n'umurongo ngurukana bumenyi gutyo abana bavutse hamwe n'abita Imana ibitigiri bigende bitororokanywa kugihe bitarinze kugira rusansuma ya bose abandi nabo bitavye iyo nama harimwo abarongoye imigambwe n'amashengero bashikirije amakenga ko abarundi batavugisha ukuri mu gushikiriza ibijanye n'amatungo yabo umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yabasavye kwimiriza abo barongoye ko kwitabira rusansuma ari itegeko kandi ko kwishura ibibazo bijanye bo bikora ataguhiga imanga abanyapolitike basavye ko atawo kwinyegeza inyuma y'imvo izi n'izindi za politike mu guhungabanya ugo rusansuma naye abajejo mashengero ko rusansuma azoba riteka ku gihugu kuri benecho n'abakibamwo Anise Ntanguvu Gitega Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture
Radio Indundi kwitira makuru ya carabananya ku isaha 12 n'iminota 26 bamwe mu banyagirwa ba muri commune Kanyosha intara ya Bujumbura bashima kubona ko ari barabara ririko rirakogwa riva muri commune mukaza rigaca ku mitumba itandukanye ya zone Muyira gushika muri zone Musaga mu gisagara ca Bujumbura kaba ariko rirakogwa ku nguvu zabo muri ico gice abanyagihugu bavuga ko bagiye kwiruhutsa kuko kare bahora bagiye ingorane zo kwiyunguruza ku rwego rwo hasi muri zone Muyira bavuga ko bategekanya gusaba ubufasha kubabijejwe ni mu gihe ingufu z'abanyagihugu zifisa aho zigera urivye kwizera
ni barabara riva muri commune mukaza hegereye kaminuza y'u Burundi muri quartier kirigerekeza ku mitumba itandukanya zone muyira rikazoshika muri zone musaga hari ibarabara rya gaseke buye mu gisagara cha Bujumbura iryo barabara rifise metero ndwi mu bwaguke nayo uburebure izo bari fise birometero ndwi igihe twashika nk'isaha zibiri zo mu gatondo twasanze ikiduga gikora amabarabara Abanyagihugu muri commune Kanyosha barashimije bikogwa vyatanguye kuko babona ingorane bahora bagira zigiye kugabanuka.
Ibikogwa twa byakire neza cyane kuva bigitangura barashoye kuri ha 55,000 ikaro nabashije gutanga yarenzayo bivanye n'amikoro y'umuntu wese mu bene gihugu.
Ndashika nkaja kurangura kure nkagenda nkaruha ariko ibarabara rimaze kuboneka nzofata imodoka indepozi nshikane ku kibanza.
Nkugwaye kwa mutwara kunderuzo tukamushikana kwa muganga kanawe nyene yarembye mugabubu. Tutokwikora ku modoka tumushikane kare kwa muganga twahora tubura umuyaga nkuba ubu tugiye kuronka kuko nkarejide zido bibona yuko hari barabara hama nayo igirice dufasha iduhama poto
urongoye mutumba kavumo yemeza ko ibikorwa byo kubaka barabara ari ngo buza abanyagihugu arongoye Joel Niyonzima arashimije ibikorwa by'iterambere uwo mutwara ariko asigura ko inguvu z'abanyagihugu haraho zishika ahasaba leta ubufasha kugira iryo barabarize rikomere
ndabona ko intambwe turi kare nziza naho tutokwiyemera ngo biraro twobishobora amakanivo twoyashobora mugabo ibyo tugeze ko nibimubona nk'igihe leta yokwiyumvira ikashika hano bakaraba ibikorwa tugeze ko ndizera ko badufasha kuko aho ingufu tuzigejeje na hamhaye murabona ari amafaranga y'abenegihugu uko bari bagerageje
mu makuru twahawe n'ubuyobozi bwa zone muyira commune Kanyosha intara ya Bujumbura avuga ko bategekanya kwitura bishoboye mu gihe hazoba hageze gutarura ibiraro cyo kimwe no gukora imiserege iryo barabari kazoca mu bucimbi jimbi gweza kibasu na muhana mbogo bwose buri muri zone muyira rikazohora n'irya gaseke buye riri muri zone musaga mu gisagara cha Bujumbura
urivye kwizera na urakenu uyu ubuyobozi bw'intara ya Kirundo buvuga ko uko burashira inguvu mu bijanye no kugwiza umwimbo wiciye mu guhimiriza abarimyi kuvomera umuyobozi mwishikira mu biro bya Buramatari mu Kirundo Eric Nduwayezu avuga ko bahimiriza abarimyi gukorera mu mashira hamwe hanyuma bakijukira kuvomera imirima yabo bakoresheje amapombo na cane cane abegereye ibiyaya naho biruko uyo mutwara arashima ko gushika ubu ataye mu Nyakirundo bahunga kubera inzara tumukurikire
dushimira imana cyukuri dushimira imana ko Kirundo yatahuye mbere ubukene bw'igitoro n'iki bivuga ko atabatwara ibitoro mu mabido cyangwa mu bidumu ariko kubera ko tuzi ko mu Kirundo haba ku nkingira z'ibiyaga gweru cohoha gwihinda na kanzigiri kuri za metero 50 zikingiye hijya yaho hararimwa ibitunguru hararimwa ibigori uyu munsi rero usanga bikenerwa kuvomeka nyaha mu Kirundo honyine usanga tucitiza ubwo burenganzira bwo tubonye ayo makoperative ariko arakora ibyo bikorwa by'uburimyi tugira tuti ko bakoresha amamotopome reka tubahe litiro 20-30 nk'ubu muci bavomere ivyo bitunguru bavomere izo tomate bavomere izo ntore bavomere ivyo bigori kugira ngo bamwimumere neza uyu munsi rero Kirundo Imana yarayigarukiye ariko cane cane yagarukiye gukangura ubwenge bw'abakozi kugira ngo bige gukora uyu munsi rero ntanze ari kivugwa mu Kirundo nta mwene gihugu atijukiye kurima mbere n'amashyira hamwe mwa maraboroza kugira ngo baronke bamwavusanzwe kugira ngo ijya mwavuleti sibivansiona Kirundo ikoreshe mu Kenya kisi ya itaratituka ikimera nubwiye gukora wenyine mwe yitwa gakorera abandi aragera aho yiteza imbere aguri kibuguru cy'ingurube agahava kiyoroza bivuye mu maboko yiwe uyu munsi rero Kirundo iri kumuri ndushimishije mu iterambere bizoshishikara biza n'abantu bagihunga nk'inzara irateye bangire mu cankuzo baje mu bihugu duhana imbibe kandi muramaze imyaka irenga 34 mutumva bavuga ngo twegeranye ibyimbugwa utuje gufasha Kirundo nk'inzara irabateye Kirundo uyu munsi iragezaho nayo yosagurira abandi ibiharage byose bishohorwa mu zindi ntara n'amasaka n'umuceri tutabusize inyuma biva mu ntara ya Kirundo
umugambo isaba nyafurode buranegura inzego zimwe zimwe zidakora neza ibyo zijejwe ku bwawo ntizikwirikirane ibikorwa byabo bajejwe bahamagarira abarundi kuba maso kandi agasaba umukuru w'igihugu kuza arabogoza ababa bari hafi yiwe badakora neza ibyo yabajeje kugira ngo ntibamubuze gushika ku ihangiro ibyo akaba yabishikirije kuri uyu wa kane mu gihe kinyobwa saporo giherutse guhagarikwa ku isoko kandi cari cararonkejwe impusha zo guhingurwa no kudandazwa mu gihugu
umukuru w'igihugu yaraye yafashe ingingo yuko icyo kinyobwa cyo kuba ku isoko kuko yabonye ko gihungabanya amagara y'abacihereza. Umugambwe Sahwanya Frodebu wakiriye neza iyo ngingo yaje ije gutabara abarundi cyane cyane amagara yabo yarageramiwe n'icyo kinyobwa Sapor. Umugambwe Sahwanya Frodebu uranegura cyane inyifato y'ikigo cy'Burundi kigeje kuraba ubuziranenge kitashubiye gukora akazi kacu neza kuko ibyo byose byaba icyo kigo aricyo cyatanze uko ruhusha. Igitangaje nuko icyo kigo cyagiye kwikangura ariko umukuru w'igihugu ahejeje kuvuga ijambo ryo icyo kinyobwa gihagarizwe. Umugambwe Sahwanya Frodebu kandi uranegura inyifato y'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo ubudandaji bwaretse icyo kinyobwa kikashigwa mu bidandazwa aha mu Burundi kandi ari kinyobwa cyonona amagara y'abantu nta ngingo nimwe ubwo bushikiranganji bwari bwafashe kugira ngo bukingire abanyagihugu. Iyi gitangaje kandi ni iyo hinguriro rivuga ko ryagize amasezerano n'ikigo BBN hama bagiye gukora bagakora ibindi murumva ko hakenewe ko abantu boba maso kandi ugasaba ko umukuru w'igihugu yobandanya araba neza abamuri hafi ko ibyo batuma babikora nk'uko abishaka hama yabona bariho ababikora kutariko akazarabigizayo kugira ngo intumbero afise ntibavemo bamubuza kayishikako
akareno kuri iyo junyene turangije ko makuru yacu nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire bagenzanje mwese cyo yatereye kugira aya makuru aboneke nkengurukire kandi na Matthew abona Yesu yari mu ngabw'ivyuma Dieudonné niyo yanzigamiye nabashikirije ndabifuze kubana nyamugira umugoroba mwiza ayika makuru naharangiye ibigano kuri hadyo ndundi kwitire birabandanya.